ushitse ku kivuko cya Rumonge uca wibwira ko hari bamwe mu bakora umwuga wo kuroba mu kiyaga cya Tanganyika bahagaritse akazi aho naho hibonekeza ku bwinshi amato ari ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika n'abarobyi bicaye babuze ayo bacira n'ayo bamira muri abo ijwi rya Amerika ryahasanze umwe mu bategetsi b'urunani rw'abarobyi bo mu Burundi uwo nawe ni Mukanyasadi umunyamabanga mukuru w'urwo runani ku rwego rw'igihugu atanga igituma umwuga wo kuroba utari kugenda neza muri kino gihe
ego hari ikibazo ngaha mu barobyi cy'igitoro nicyo gituma ubona ubwato bwinshi butinjiye mu mazi igitoro ni intama ngaha mu rwego rw'abarobyi kubera yuko atagitoro turonka cyane kugira ngo dushike aho imboga ziri ni kuvuga yuko twandikiwe iri ku 30 izo litro 30 nazo ntizishobora gushika aho imboga ziri
ibivugwa n'uwo mutegetsi wo mu runani rw'abarobyi biremezwa n'abarobyi bo ku mwiha wa Rumonge bavuga ko igitoro kingana n'ilitiro 30 baroswa kuri buri gite iyo bagiye kunywesha ku masitasiyo atacyo kibafasha bahisemo guhagarika umwuga Ndikumagenge Frederico ni umwe muri abo barobyi bahagaritse akazi ko kuroba haraheze iminsi
ni ibyo kubera ingorane y'igitoro imboga ziva kure niyo ziko ziraboneka ariko kubera ingorane y'igitoro turonka ilitiro 25 ntidushobora gusigara n'iyo ngorane dufite
muri iyo minsi rero akavuga kariyo mu kiyaga
si zariyo nimba wariyo mugahabuze igitoro
rero ko ariwo mwuga wari usanzwe gukora ubona agahombo kangana gute
agahombo ni kanini cyane kuko sinzoronka umuntunga umuryango kuko n'ahandi twazi uburaro n'uburamukora haraha mu kiyaga
mu runani rw'abarobyi mu Burundi bemeza ko agahombo ari kanini haba ku barobyi no kuri leta umunyamabanga w'urwo runani Mukanyasadi afite icyo asaba ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu ubutari na gatatu
igitoro muri urwo rwego rw'abarobyi igitoro ntacyo izo za Nyanzarake za Gatumba aho hose muri iyo miha yose dufite imyaka 18 mu gihugu cy'u Burundi aho hose barafite intandaro y'igitoro ntibaroba kubera ibura ry'igitoro
muri rusange mubona abarobyi boroshwa ibitiro zingahe iruhande y'izo 30
ndibaza yuko twebwe turabarobyi kandi amazi yose turayamenyereye ni kuvuga yuko niburi buri buhabwa ilitiro 60 kugira bashike aho imboga ziri ko aha mpande y'izo ilitiro 30 bahora batanga bo kongerezwa izindi 30
muramatari w'intara ya Rumonge arumva igisabo cy'abo barobyi ariko asanga bidashoboka Juvenal Bigirimana asaba abarobyi kuba barikora kuri izo litiro 30 z'igitoro baronswa mu kurindira ko igitoro gisubira kuboneka ku bwinshi
icyo gisabo ndacyumva mugabo nabo nyene uri kurumviriza neza urabona yuko cyoba kirimo nuvuga nti ibintu bidatomoye neza kuko igitoro baronse bahawe mu ntara ya Rumonge ndavye ikumbire za Rumonge turonka ilitiro 30 ku murovyi wese buri munsi buri bwato icyo gitoro ndibakoresha icyo kuko kumazi y'u Burundi twasanze gishoboka kugira bagisabikanye n'abandi baronke ntibaze basanga kuko nabo barovyi bakava kuroba izofi bashyize ku musozi bakabura abazibagurira abazitwari bujumbura ko zikwagwa n'umuduga zizobapfako none imiduga niyo yabura igitwari bujumbura bazosha bakoresha iki nabo barovyi bakeneye kwiyunguruza imiryango yabo ikeneye kwiyunguruza imiduga rero irakeneye n'abandi barakeneye kuko ariho dufate abantu benshi bafise amahinguriro ngaha bakora bahingura ibintu nuko rero ubuzima bumenya yuko bwogabugwa bose n'umurovyi ntakeneye zijya kigusa arakeneye ibindi none akeneye ibyo bindi nabo ntibakore
mu ntara ya Rumonge aharugwa amatasi 9 imwe kuri 5 ziri mu gisagara cya Rumonge niyo yariko itanga icyo gitoro kuri no wa 4 ariko gushika igihe cy'isaha 6 z'umurango kuri no wa 4 nyene cyari cyarangiye mu ntara ya Rumonge iri mu bumanuko bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.